Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumena Jo Diane na Hazindongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ashora kugenda ukarondera muganga ntuna mubone kandi ari hari cyangwa akakwirukana akakubwira ati genda wawe ingwara yawe siyo kuvurirwa hano ati yo muzovurirwa ati ntabwo murashikayo kacha bituma ubwo muri kuramerwa nabi ubwo muri kurasinzikara.
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yidogera abaganga bajeje kubavura ingene bariko barabafata nabi mu byerekeye ubuvuzi batabimye imiti bareka kubavura. Iyo nkuru ni muzo tugaruka ko handi hato mu hafi ya maradio yanyu. Ako mbanze ndabwire muri make ko igipolisi cyaraye gikoresheje imyuka ibabaza mu maso congera kirasa mu kirere abantu bariko barigaragambya mu ntumbero yo gushwiragiza ibihumbi n'ibihumbi bari mu myerekano bariko bagerageza gutera bagana kirimba cha perezida wa Sudani wa Sudani Omar Bashir mu ntumbero yo kumugondoza ngo ave ku butegetsi. Abari muri iyo myerekano bakora imyerekano bagenda bararirimba indirimbo zo guhayagiza igihugu amahoro n'ubwigenge. Nta makuru yabo baraguye muri iyo myerekano canke abo barayikomerekemwo aratangazwa. Imyerekano yejo kwa kabiri yatumwe ko n'urunani rw'amashahamwe yigenga y'abakozi ifatikanije n'imigambwe ikomeye mu gihugu yavyawe n'iyindi yabaye haraheze indwi zibiri yarigamije kwiyamiriza iduzwa ry'ibiciro vy'igitoro. Ishamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu Amnesty International ryemeza ko rifise amakuru yizewe ku igipolisi ca leta ya Sudani cisha abantu 37 bari muri iyo myerekano yabaye haraheze indwi zibiri. Leta ntihakana ko hari abiciwe muri iyo myerekano naho idatanga ibitigiri vy'abayiguyemo. Perezida wa Sudani Omar Bashir ariko asabwa n'abanyagihugu kwegura ari ku butegetsi kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 89. Mugihari cuka kibi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera amyiteguro y'amatora abihebeye Imana ejo bateye akamo k'amahoro igihe bariko barasoma misa yo mu ijoro rya Noweli ku murwa mukuru Kinshasa. Musenyeri aheruka kugenwa Fridolin Ambogo yavuze ko yasavye leta ya Perezida Joseph Kabila gukoresha amatora ku itariki ya 30 z'ukwezi turimwo kwa 12 nk'uko vyatangaje mu ndwi iheze. Yarakomewe amashi menshi mu butumwa yashikirije muri Cathedrale Notre Dame y'i Kinshasa. Yatangaje ko amahoro y'ukuri yiyamiriza ukwigungira ko kuraba intara n'ubwo ku muntu avamwo amacakubiri n'ibindi bitandukanisha abanyekongo. Yavuze ko iki ari gihe ciza co mateka y'igihugu kugira ngo Kongo yisubize umutamana. Yarasavye kandi abantu bose kwigenza gishinga ntahe kwiyamiriza uruhagarara n'ubwicanyi kugira ngo amatora y'itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 abe mu mahoro no mu mutekano. Tuributsa gusa yuko amatora ya Kongo yarategekanijwe igenekerezo rya 23 z'ukwezi turimwo yegerejwe ku igenekerezo rya 30 kuko ibikoresho bitari bike basiguye ko bitari bwashikanwe mu tuzu tw'amatorero. Radio ya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Abahinga bajejwe ibidukikije mu karere ka Afrika y'Ubuseruko bagabisha yuko hatagikozwe ngo ibidukikije vyubahirizwe ihindagurika ry'ibihe rizokomeza gutuma umwumira n'imvura yisegenya muri ako karere. Muri ako karere abahinga mu bijanye n'ibidukikije bemeza ko ubushuhe bubandanya kwiyongera, ariko rero hagati aho hari ishirahamwe ry'Abanyamerika ryatanguje umugambi gitiriye Takamoto Biogaz ufasha abanyagihugu gukoresha biogaz ikozwe mu mavu n'amase aho cana amakara n'inkwi kugira ngo barabe ingene ivyo bidukikije vyo kingirwa. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Nairobi Eloge Wirikaneza.
Mu myaka ijana iheze urugero rw'ubushuhe ku isi yose rwakomeje kwiyongera nk'uko abahinga mu bijanye n'ibidukikije hamwe n'ihindagurika ry'ibihe bavyemeza. Abo bahinga basigura kandi ko mu myaka 50 iri imbere urwo rugero rw'ubushuhe ruzobandanya ruja hejuru. Dr John Lecha, umuhinga mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe araba karere ka Afrika y'Ubuseruko, avuga ko nako karere kabangamiwe cyane. Aratubwira ibituma nyamukuru asigura ko vyose bituruka ku bikorwa vya kiremwa muntu.
Ni shughuli za uchukuzi pamoja na ujenzi pamoja na viwanda. Shughuli za kilimo hasa kazi ya kuweza kupanda mpunga na pia matumizi mabaya ya mbolea.
Ni bikorwa byo gucukura ubutare na gataka, ukubaka n'amahinguriro. Hari n'uburimyi cyane cyane ibijanye no kurima umuceri hatibagiwe ikoreshwa nabi ry'umwavu hamwe n'amatungo mu gihagaburirwa, twovuga nk'inka, impene n'intama. Ibi bizana inzitizi zizibira imishwarara y'izuba iva mu kirere iza hano ku isi. Mu gihe iyo mishwarara igeze hasi igashaka gusubira hejuru mu kirere, icifatwa n'izo nzitizi bikaba nk'isumaku. Kubw'ivyo hari ukwiyongera k'ubushuhe muri kano karere k'isi, kandi ubushuhe bwiyongera buronona uduce tw'umugabane wa Afrika na cyane cyane uturi hafi ya Equateur, kuko dusanzwemo ubushuhe bwinshi. Nicyo gituma iyo ubushuhe bwiyongereye mu isi yose dusanga muri Afrika ibipimo byiyongereye kurusha handi mu isi.
Napongezeka dunia nzima unapata kwamba sasa joto sehemu za bara la Afrika mfano linakuwa juu zaidi kuliko sehemu zingine.
Rocyamenyesha kwirihindagurika ry'ibihe rifite ingaruka cyane cyane ku butunzi bw'igihugu n'abanyagihugu.
Inji zote za Afrika, uchumi wa hizi inji zote kutegemea kilimo mara nyingi. Wakati ule ule kilimo chetu,
ibihugu vyose vyo muri Afrika ubutunzi bwavyo buhagaza hanini ku burimyi. Uburimyi bwacu nabwo bukorwa n'abarimyi bato bato, kandi bamabaza yurukiza kumvura kugira ngo bashobore kurima ibiterwa canke imvura igwikwiye kugira ngo baronke ubwatsi bw'ibitungwa. Ingorane nuko iyo ubushuhe bubaye bwinshi bwonona ibiterwa kandi n'amatungo arabononekara kuko nta bwatsi buhagije n'amazi akwiye aronka. Icya gatatu, hari ingwara zitandukanye zonona ibiterwa n'amatungo. Ivyo bikonona rero ubuzima bw'umunyagihugu muto muto
na vina athiri pia maisha ya mwanadamu wa kawaida.
Kugizwa ngaruka mbizi gabanuke, hari ishirahamwe ry'Abanyamerika rifasha abarimyi n'aborozi kwirinda gukoresha amakara n'inkwi bakijukira biogaze ikozwe mu mwavu hamwe n'amase. Harrison Kunda ni wali hagarariye.
Kwa nini sana tuhimiza watu kuweka mirandi kama hii? Ukiangalia katika dunia sana,
ni kuki duhimiriza abantu gushiraho imigambi nk'iyi? Uravye mu isi yose haramarira abantu bavuga ko ikirere cyahumanye. Igihugu nka Kenya, ibura ry'imvura ryabaye ubuzima busanzwe bigaterwa n'ukonona ibidukikije. Ntabi inzuzi zarakamye, n'uyu mwaka imvura yaguye kuva mu kwezi kw'icumi gushika ubu ntihagije. Bibandanije uku tuzokumva barya abantu bari mu turere tutagira imvura nyinshi, barya aborozi barira ko atamazi mu nzuzi atana imfungurwa z'abantu. Ibyo byose bizanwa n'ihindagurika ry'ibihe. Umworozi wo mu ntara ya Kiambu hafi y'umurwa mukuru Nairobi na waratubwira uko akora biogaz.
Tuko na ngombe tunapenda
dufise inka tuziha ubwatsi zatamase tugakuka hanyuma tukayakoroga tugakoramo biogaze idufasha guteka hamwe no kuringaniza ubwatsi dukoresheje imashini. Dr. cyahamagarira amareta, amashyirahamwe yigenga, abantu muri rusange na cyane cyane abize gushyira ingufu hamwe mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe no gusigura ingene ryo kwirindwa hamwe n'ikiritera. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika.
Eloge Wirikaneza arakenuye. Tuve Nairobi duce tuja mu Rwanda. Abarimye umuceri mu kibaya cya Bugarama ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko hatewe impungenge n'ibura ryiyongera musaruro bari basanzwe bakoresha, ku buryo umwimbo w'ico gitegwa ushobora kuzogabanuka cyane mu isarura ry'uno mwaka. Inkuru irambuye na mugenzi wacu mu Rwanda, Temistocle Mutijima.
umuceri wabaye muhondo kuko warugeza igihe cyo gucanura bisaba agafumbire kitwayire ko gushiramo kugira ngo umuceri ucanure ifumbire ntayo tugenda kuba
umwe muri abo bahinzi b'umuceri bo mu Bugarama ho mu karere ka Rusizi aragaruka ku kibazo cyo kubura inyongera musaruro gikomeje gutuma icyo gihingwa cyangirika. Ubusanzwe abahinzi bahabwa ifumbire na leta binyuze muri gahunda ya nkunganire muhinzi, ubwishyu bwayo bakazabukatwa ku musaruro bazagemura ku nganda zitunganya umuceri nyuma yo gusarura. Iyo bahawe muri iki gihembwe ariko ubu yababanye nkeya ndetse bafite impungenge ko umusaruro uzagabanuka bikabije.
Umusaruro ntawo kabisa, abantu bose barahombye. Hari n'abari kubagara bwa mbere, hari n'abari kubagara bwa kabiri. Ukareba wa undi uhinze nyuma we bana yanjye azatahape. Nibatukorera ubuvugizi n'ukuri ifumbire iboneke.
Abo bahinzi baravuga ko nyirabayazana wo gukenera ifumbire irenze iyo bari basanzwe bakoresha ari imihindagurikire y'ibihe aho mu kibaya.
Ikibazo twagize muri isezi turi kubagara ubu, izuba ryabaye ryinshi, ribaye ryinshi rero ifumbire itubana nkeye cyane nk'iyi sezi turi kubagara kubera hari mu kinyine twayiteye mu kwa munana. Izuba zikino ryabaye ryinshi, no hari n'igihe cyabayeho izuba riva no mu gihe kitari ryacyo. Ifumbire wayishyiramo igakawuka bivamo n'amazi akaba make.
Abo bavuga ko icyo kibazo cy'inyongera musaruro bakigejeje ku bashinzwe gukurikirana ibikorwa by'ubuhinzi mu mirenge batuyemo ariko ntibakibonera igisubizo, bityo bamwe muri bo barisanga bashakira ifumbire ku bacuruzi basanzwe kandi ahanaho ikiguzi cyayo cyikubye hafi inshuro ebyiri ku buryo n'ubundi bijyanye n'igiciro umuhinzi ahabwa ku muceri uyihaguze yisanga mu gihombo.
Twanagiye mu nama hariya gukora umuganda hariya, icyo kibazo twagihaye agronome baravuga ngo kukare babahakaniye ko nta yindi fumbire bakohereza ngo ntayo yarabuze. Nuba ufite uburyo azigurira nyine ku mucuruzi wayidepye.
Tugenda ku bantu babashije kuba bayifite, nabwo ngo ni 650. Ubwo rero ukazareba nyine ukabona n'igiciro bashizeho ukabona amafaranga ntayo wakuramo.
Icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi ziravuga ko zigiye gukorana n'ababishinzwe kugira ngo umuti w'icyo kibazo cy'inyongera musaruro uboneke vuba.
Niba umuceri ukiri aho ushobora gushyirwamo indi fumbire, ahanga twakora ubuvugizi kugira ngo niba bakiraho bashobora kuba bayishyiramo iboneke, kuko umuceri ari stade ubugezeho ukaba washyizemo ifumbire ntacyo byamara, ariko hakaba na stade ku bushobora kubivura. Rero turaza gukorana n'ababishinzwe kugira ngo turebe niba ikibazo uko gihari, uko giteye n'inzira twa gikemuramo dufatanyije na rabu, kuko buriya rabu dufite umukozi wayihoraho hano afatanya na agronome w'akarere na agronome w'umurenge. Turaza buriya gukora mu buryo bwihuta turebe igisubizo dushobora kuba twatanga.
Uwo ni Bwana Kayumba Ephrem uyobora akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ikibaya cya Bugarama gihingwaho umuceri ku buso bwa hegitari zirenga 1,300, kikaba gikorerwamo n'abahinzi bibumbiye mu makoperative. Ihuriro ry'ayo makoperative rigaragaza ko mu gihembwe gishize bari babonye umusaruro ungana na toni zirenga 2,500. Nyamara kuri ubu nta cyizere na gito cyo kongera kuwugezaho bitewe no kubura inyongera musaruro. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Themistocle Mutijima arakinuye. Mu kanya turaza kubashikiriza inkuru twabemerera ijanye n'ingene impunzi z'abarundi bari mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira bariko bavugwa nabi. Ariko imbere yaho twongere tubifurize Noheli nziza, kuko turacari muri yo tunakubitira mu ntara ya Kirundo kuraba ingene iyo Noheli yahimbajwe. Habaye ibikorwa rero bitandukanye byo kugira Noheli abatagira ico birengeje mu kigo citiriwe Amahoro. Abantu mu ibarabara basangiye nabo mu miryango mu ntumbero yo kubakubirira agatima ko gusubira iwabo. Idonido na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Kumuhinga mo kuri uyu wa mbere abana baharugwa 300 bagizwe nabo mu ibarabara abo mu miryango yifise nibayabaye hamwe n'abana babatwa basangiriye hamwe ifungwa zo ku murango mu kigo citiriwe Amahoro cya Kirundo. Agnes Ntampagaze muza bikogwa muri icyo kigo avuga ko guhuza abo bana babayeho mu buzima butandukanye bagasangira Noel atari kubusa.
Mu ntumbero yo gufasha umugambi wa leta wo gusubiza abana bo mu ibarabara mu miryango iwabo, twatumiye abana bo mu ibarabara bashika 50 n'abana bari mu bwoko bw'abatwa bashika 50 n'abana bashika 100 bari mu miryango ciriritse ifite ubuzima bugoye n'abandi bana bashika 100 bari mu miryango twita ngo nabaverema bifise kugira ngo babane banywane, na cyane cyane abana bo mu ibarabara babone yuko mu muryango harabaye ubuzima buryoshe, bitume bakubita agatsima mpembero ko kwifuza muhira ngo nabo batahe.
Kiretse icyo kigo abo mu ibarabara bahakura, bituma abana bakura bafise umutima wo kubabarana. Agnes Ntampagaze:
hari abana ngaha mu kibano bari mu miryango, nabo nyene byabatangaje kubona
hoba hari abana bari mu ibarabara bimenye badafise ababagaburira badafise iyo bataha bumvise impuhe bumvise yuko nabo nyene kuba mu miryango n'ubutunzi bukomeye bafise kaba n'abana bari ngaha imijyango yabo tifise bishimye cyane kubona basangiye Noeli kubera bavuga ati kujya akanyama twabiheruka kera kujya gaceri hoho n'umunsi mukuru kuri bo.
Aba bana bamaze gukurira mu ibarabara ndetse bakaba bamaze no gukwiza imyaka ibaha uburenganzira bwo gutunga indangamuntu bavuga ko bitoye ikosa barifuza ko uva mu ibarabara.
Icyumviro fise kituma nova mu ibarabara ndosuzima jewe nova mu ibarabara kubera nabubutse muganda buroseje ibarabara no bamwo
cyo cyamahe aho nasubira muhi no ko nasubira muhi kare mbonye abandi bana tudasa sanabe nabo bagasaneza ni muzu bambate iyo kimwe nizacu saneza zagwa cyangwa zire kimwe cyafu nyinshi turiyumvira gutamuhi.
Ku rundi ruhande abajeje intwara bashimye gusangira Noeli n'abana barerewe mu bigo by'abihebeye Imana barongowe na buramatari w'intara ya Kirundo. Abajeje intwaro bagemuriye imfungurwa n'ibinyobwa ikigo cy'abagenda na ubumuga cya Kanyinya kiri mu minwe y'ababikira bene Tereza. Bagendeye kandi ikigo kireze abana b'intano abageze mu zabukuru n'abagenda na ubumuga bwo mu mutu mu kigo cy'ababikira b'urukundo. Alain Tribert Mutabazi buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko ari mu ntumbero yo gusangira Noeli ariko kandi no gukomeza umugambi wa leta wo gushyigikirana.
Natwe twayumviye duti reka natuze twongere kumbe nabo kumbe tubafashe kumbe nabo ibyo bari kubagira umunsi mukuru kumwe no munsi bayabikiye bazowahe n'ejo n'ejo zari umunsi mukuru cyane n'ahirya y'ejo cyane bashobye kuresha mutundi mugabo bwo gw'intara muri wa mugambi nyine wa leta wo bita gushyigikirana mu kibano hagati yacu tutarenze kubwira abazungu ngo nibaze kudufasha mugabo umugambi w'ise mu gifaransa solidarite locale gufashanya hagati yacu twebwe nyine.
Abarongo ivyo bigo bavuga ko atakuvyifashe buramatari w'intara Kirundo agasaba n'abandi bafise ico birengeje kubigarukirako.
Rero terakamo n'abandi bose babimvukira canye babandi banyakirundo bose abadama zabagwiza tunga n'abandi bose bafise ico bashobora gukora twaterakamo kugira ngo bashobore kugikora bafashe bagendere bino bigo.
Patri Boniface Nzohabonayo yakiriye abajeje intwaro mu kigo cy'ababikira b'urukundo benshi bita abakarikita yavuze ko iyo abategetsi bitayeho abakene bivyara amahoro.
Kiranoneho turonse abategetsi biyumvira nkuko nankeka yuko igihugu kizoronka amahoro kuko abamubona iyo bavugiye igisabisha umuntu kiduga kidaciye iruhande kuko ari abakene. Imana yaravuze ati igisabisho cy'umurushwa ndacumva cyane.
Iruhande yabo bagiriwe umunsi mukuru wa Noeli hari imigwi y'abakirisitu itunganije bagemurira imfungurwa abafungiwe mu bushobo butandukanye n'abagwari mu bitaro batagira ikibara mu Kirundo. Mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Jean Bosco ndarurinze, murumvise ko ariko atubwira ivya Noeli uko yagenze ejo kuri uno wa kabiri mu ntara ya Kirundo. Dutandukire igisata c'amagara y'abantu duhereye mikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu territoire ya Uvira intara ni ya Kivu ya Majepfo muri Congo. Aho impunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi zivuga yuko zifashwe nabi mu vyerekeye ubuvuzi, zitanga karoro yuko abaganga batabitayeho uretse kubitaho rimwe na rimwe ntibaronswa imiti nk'uko vyari bitegekanijwe. Inkuru irambuye na mgenzi wacu muri Congo Vedaste Ngavo.
Izi munzi z'abarundi zimaze amezi atandatu mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu birometero bigera kuri bitandatu n'umupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aho twazisanze mu rupangu rw'amabati zatubwiye yuko zihabwa serivisi mbi y'ubuvuzi kuko zivuriza mu kazu gasakaje shitingi bazimiti idahagije.
Umuntu arwaye ageze hajya ku bitaro ageze hajya kwa muganga ashobora kugenda ukarondera muganga ntunamubone kandi ari hari cyangwa akakwirukana akakubwira ati genda wa w'indwara yawe siyo kuvurirwa hano uzovurirwa i Marindi. Ati yo muriko muravurirwa ati yo muzovurirwa ati ntabwo murashikayo kaca bituma ugo muri kuramererwa nabi ugo muri kurasinzikara abana bakamererwa nabi gose urumva muri make ntago tuvugwa hari giye kumbura kugiriya kagongo aguhereza igipande cya paracetamol ari marari urwaye akazoza kugupima utakivano mu nzu nuko uvuga muri make umuntu hagiye hariya kwa muganga atubwira ngo jama sayo kuvura ntaragera jewe nkanje nihereye ko jewe naratonze hajya ndahatonda ituru zitatu uwo munsi nari ingwaye ngenda andaba nta na kimwe yanyitaho
iya uragenda kakuvura kandi akakugumiza ngaka ku kinini cya paracetamol cyonyene cyangwa akaguha bijya byunyunyu agacya kureka abonye rero umwana yarembye hari waheruka kurungi ku mwana gwa ikwezi kose umwana amazi kwezi kose atondayo umwana araraba nyina tangura kurira niho yabonye ku murungi kaka bitaro yari yasako akiyomba ko umwana yarabye niho yabonye kucya murekura
Habimana Jacques n'umuyobozi wagaragariza impunzi muri iyi nkambi ashimangira ibi avuga ko ibyo bijujutira bifite ishingiro kuko nawe iki kibazo cyo guhabwa service mbi mu buvuzi yahuye nacyo
kuvugwa naho giza mugiye kuvugwa byo kuvugwa ngaho mwa vraiment nifatiye ko ari giza ko yakuvugwa kufata maraso bwa prasamori mu kugashimira ngaho cyane nta bindi binumpaye ngo nivyo nyine nta bindi baje gutekeka ngaha ngora umurefije urashari mu demandre daze ko nta ruha ngo buhungiro ngo urashari gusaba ngo ntaburoha ngo rindira
Imibereho mibizi impunzi zibayemo yo gufungura rimwe ku munsi nayo iri mu bituma izi mpunzi zigwaragurika ndore ko ari ababyeyi n'abana bari hejuru y'imyaka 10 y'amavuko bajya basohoka inkambi bakajya kwikorera abaturage b'abakongomani amabuye n'imicanga yo kubakisha bataba bavunitse bakabura imiti yo kubavura uyu ni Jeanette Bucumi nawe wahuye n'iki kibazo cyo kuvugwa nabi
nkeje naragize ikibazo abantu urakikibuye ku mutwe Bugi kyo kibwe cyagomba kunyica naraje ngaha bampa bagitrime ngo nizo zimvura iyo mvune niyi sanda afise ubugwayi bw'iryo buye ryanyikubiseko naho tujayo naho hari ingorane mwiyo garaviye nibashaka ko tujayo ngo tubatwara akazi kabo bari gukora urumva badufite yinzigo
mugize impuzi zitotombera ko zivugwa nabi muri inkambi yagateganywa kavimvira umwe mu baganga bakoresha ramwe rya ADS muri inkambi nubwo yirinze kuduhijwe igiwe yatubwiye yuko bavura neza izi mpunzi kandi ko nabagwayi barembye cyane babohereza ku rubikuru bya uvira kubera iki kibazo cy'ubuvuzi kigenda kibihurizo rikomeye kuri izi impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yagateganywa kavimvira ndetse n'inkambi ya murongwe na rusenda hari impunzi zatangiye umushinga wo gushinga za farumasi kugira ngo zizaza zitanga imiti ku zindi impunzi bivuga yuko zivuza ariko zigahabwa imiti idahagije Emile Ndayishimiye ari mu batangije farumasi mu nkambi yo mu rusenda
ikintu ca mbere gituma dushinga amafarumasi mu nkambi nuko twabonye neza yuko dukurika iby'ubuvuzi bwa mu nkambi ntabwo buduhagije cyo cyatumye twimvira gushinga amafarmasi hano mu nkambi kuko dusanzwe dufite na autonomisation twemera gukora ikintu cyose nk'umukongomani kiretse imbo za politique gusa nzo tutemera ariko ibindi byose turavyemerera ikintu cya mbere cyanyeretse ko tubuvuzi butaduhagije turabarifije barenga mu 30 kandi ingene ikiganga kivuga neza muri piramide medicale kivuga yuko poste de sante dashobora kujera abantu mu 30 tumaze kubona yuko ari poste de sante natwe turi abantu barenga mu 30 twabonye yuko tutaje kuvugwa ahubwo Igihe ni nka centre d'animation gusa sanitaire nico gituma twabonye ko ubuvuzi bwa hajya budashobora kuduhaza kuko nubwiye kwivuza kenshi imiti myinshi barayibura bagatanga imiti dahuye n'ubugwayi afise.
Nkomenye yuko mu manama atandukanye impunzi z'abarundi ziba muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zigenda zigirana n'abayobozi ba sere bo ku rwego rw'isi ndetse n'ubwa karere izi mpunzi zigenda zibageza ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza zihura na ariko kugeza isaha icyo kibazo kikaba kitaratorerwa umuti. Vedasenga bwo kubwizwa ijya America kavimvira mu ntara kivuye amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakinuye mukanya vy'amagara y'abantu cha tubibandaniriza mu kiganiro cingene twobungabunga amagara yacu na yabacu. Ogwinjiro gw'igitereko ruza imbere mu bihimba vy'abakenyezi bikarigwa gufatwa n'ingwara ya cancer. Umuhinga mu kuvura ingwara zifatira muhimba vyirondoka muganga Sylvestre Bazikamwe kuri mikro ya mgenzi wacu ibujumbura Diane Ndonse aratwiganira ibijanye n'iyo ngwara hamwe n'ingene yo kwirindwa. Reka tubatega biri
muganga Sylvestre Bazikamwe umuhinga mu kuvura ingwara zikarira abakenyezi asigura ko ingwara ya cancer yo mu bwinjiriro bw'igitereko itegwa n'imwe mu migera yitwa HPV kubwa makari yayo iyo igumye mu mubiri icituma iyo ngwara yigaragaza. Muganga abandanya asigura ko umuntu ashobora kuyigendana imyaka ishika 10 atarumva umusonga wayo.
Rero iyo baje kutubapima turabona ibikomere yateye atana kimwe barabona. Urabona ugwinjiriro bw'igitereko ruri mu mubiri. Sico kimwe nibere ku mukenyezi uraribona riri nyuma na baragira bakaribona. Mugabo ugwinjire rw'igitereko natwe kugira tuharabe hariho ibikoresho byo kwa muganga dukoresha kugira ngo tubashikire. Ivyo bikomere rero twe tubona bobo ntibashobora kubibona babibona hageze ko ingwara itandatura cyane bakabona amaraso ku mpuzu ntibababara cyane bitageze kure ariko iyo bigeze kure bagize amabanga ugasanga baratanga uko namaraso ajyamye ugasanga nkufise amashuka yera arabonye ko gitore cy'amaraso iyo yagize imana akagura gahozo kera acabibona ningoga kuko abona iryo majya amaraso kandi atari mu mihango.
Mugihe umukenyezi yamayipimishije buri mwaka iyo ngwara, muganga Sylvestre avuga ko vyoroha ko ivugwa igakira. Abakenyezi bafise imyaka iri hagati ya 30 na 60 nibo ahanini bategwa ko kamo ko kwipimisha kuko bari mu mugwi w'abashobora kuba bamaze kurangura amabanga mpuza bitsina.
Iyo umukenyezi amaze kubona ibimenyetso bya vyarenze ihaniro, no kuvuga ko n'umuvura aramubare ati ndapfufaje sindakuvuye kuko habasigaye guhara imyaka mike kugira ngo yitabe Imana. Nico gituma rero ico tuhamagarira abantu mu Burundi turabona yuko iyo kanseri batarayimenya neza, duhamagarira rero abantu b'abakenyezi kuva ku myaka 30 ko boza bizanya atakimenyetso babona kuko muri iyo myaka habahageze kwifata umuntu.
Ariko nk'abakenyezi bagendana umugera wa sida bisabwa ko bipimisha kuva ku myaka 20. Muganga avuga ko bari mu mugwi ukarigwana kanseri yo mu gwinjiriro rw'igitereko. Aha kandi avuga ko bikigoye ko umuntu avugwa agakira iyo ngwara cyo kimwe n'ubundi bwoko bw'ayandi ma kanseri.
Ibyo bimenyetso ntidukeneye ko abantu babibona, dukeneye yuko bapimwa icyo kimenyetso kitaraboneka, ubwo bubabare butaraboneka, kandi iyo kanseri yandugwa mu buryo bw'amabanga yo mu rugo. No kuvuga rero ko utayakora ico kintu ntibimwereke, kandi ivyo bikomere bashobora kumarana n'imyaka 10 atakimenyesa na kimwe, ingwara ikwirakura ishobora kuvugwa igakira, mugabo batanabizi batabibariwe batagiye kwisuzumisha bakagenda hamwe bamubare bati tugomba dukureye igitereko cyose mga ugikuyeyo. Ivyo ari byose urumva nawe utize ubuganga yuko iyo ngwara ifata utwe duserire, ugikuye urumva ko na maserire cyasiga mubiri acagwirirana, urumva aho bagikurayo kugira umuntu akire neza naho nyene ntibikunda cyane, bategezwa kugikurayo bagaca bashirako n'ukundi kumuvura bakakoresha ibyo bita chimiotherapy indi miti zimbye cyangwa bagakoresha radiotherapy. Ivyo navyo mu Burundi ntavyo dufise, ubuganga mu Burundi iyo vyatandatuye bakoraye igitereko, mugabo ari maserire asigaye niyasigara ricumo.
Ariko rero birashoboka ko umuntu ayirinda hamwe ni nko kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi.
Ikintu cya mbere ni kwirinda ajya amabanga bagira atadukingirizo, ni ukuvuga ko bategereza kugira amabanga yo mu rugo. Iyo rero bishitse ntibakundire bakagira umutima muke ukubesha dukingirizo. Icya kabiri ni kwirinda ibyo byose bituma bashobora gufatwa twakubariye itabi, ibintu by'isuku nke, umugwi w'abantu badakenutse batifise bari muri abo bantu bafatwa.
Ku bana bafise imyaka iri hagati y'icenda na 13 barakingirwa iyo ngwara mu kuronsa urucanco. Muganga Sylvestre Bazikamwe avuga kandi ko hari umugambi wo gutuza iyo ngwara biciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bubifashijwemo n'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cita amagara y'abantu OMS umaze gutangura gupima kanseri yo mu gwinjiriro rw'igitereko. Zimwe mu ntara uwo mugambi umaze gushikamwo, muganga avuga ko mu bapimwa ica gatatu cyabo bama basanga bafise iyo ngwara. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye no kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze nshuti bakunzi, mwariko muratwumviriza muherereye irya nino. Yakoze Macbile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma, ariko sinogenda ntabatumiye mu bindi biganiro vyacu biri imbere. Muri ivyo harimo nk'ikiganiro muri isanga muzakurikira saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igihe c'isaha 12 turaza kuba tubafitiye amakuru vugwa mu karere. Igice saha 1:30 aza kuba ari amakuru agezeho muri Afrika, ariko turaza kwibanda n'ayagezeho ku isi hose. Mwakoze rero mwandanye kuryoherwa na programme z'Ijwi rya Amerika irya nino.
Kazi Yesu, kazi mukiza, haleluya.